dusangire ijambo dusangire ijambo.
Amerika risamya nyari Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse nshuti mwese duteramanye uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane gose ikibazo cy'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri n'ukuri kuri yarina umurwi watowe mu bantu barenga amajana indwi ukaba 33 muri bo bakaba barashitse imbere y'inama shingamateka ari nayo yashoboye gukuramwo abantu 11 uyu murwi n'umurwi rero wari uhambaye cyane gose kuko n'umurwi wari wasabwe nibi namasezerano yavuye yarusha aho araheze imyaka irenga 12 hanyuma rero abarundi benshi bakavuga ko kubona uyu murwi wabonetse ari ikintu gihambaye muri politique y'u Burundi. Uyu munsi rero muri iki kiganiro gitaramijwe na Frederic Nkurikije natumiye abafasoni bakomeye cyane gose bafise uruhara cyane cyane muri politique y'u Burundi eka hariho n'abari mu mashyirahamwe ataho yegamiye ategamiye leta canke adafite inyungu za politike. Turi kumwe ubwa mbere na mbere n'umufasoni Loyose Ndayizeye akaba ari umushingamateka. Turi kumwe kandi n'umufasoni Marceline Barofisi nawe nyine akaba ari umushingamateka. Turi kumwe n'umufasoni Anne Space Nishimwe akaba arongoye ika urunani rw'amashyirahamwe haranyira inyungu z'abafasoni CAFOB. Hanyuma imbere yuko dutangura nashaka abafasoni batwidondore gusumba tubwire ibintu noba ntashitse ko reka dutangure ku mufasoni Anne Space Nishimwe.
Murakoze, rero nitwa Anne Space Nishimwe, nkora mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi CAFOB n'umuhuza bikorwa.
Mwaramutse neza Madame Anne Space, namwe mufasoni Glorieuse Ndayizeye. Murakoze cyane gose ntarinze kubatesha kanya rero nkuko twabivuze hariho umurwi ukomeye umwe urimo abafasoni n'abashinga ntahe bakomeye cyane gose eka abafasoni n'abashinga ntahe bijunja eka benshi bavuga ko bazoshobora kwicarira ikibazo cy'ubwicanyi bwabaye mu Burundi bakahava bagafata n'ingo zikomeye cyane gose mu byerekeye ubutungane ukurikuriranira hamwe no kunywanisha abarundi cyane cyane kuvugana ukuri. Nashaka rero ubwa mbere na mbere ntangurire ku mufasoni Anne Space Nishimwe atubwire ukuntu yakiriye uyo murwa
mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi CAFOB. Ariko ndiko ndavugira muri kano kanya nk'abandi barundi benshi twarashimye ingene k'umugwi wariho kuko nk'uko mwabivuze umugwi warumaze imyaka myinshi turindiranye gishika. Ariko rero nubwo bamaze kujaho hariho mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi CAFOB ikintu kitadushimishije. Muri uwo mugwi warayigiyeho twaracanze ko amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politike ataserukiwe. Icyo rero ntitwagishimiye. Hari n'ikindi tutashimye na gato nuko mu ngingo ya 11 y'itegeko rivuga ibyo gushyirwaho k'uwo mugwi rigenda hariho ikibanza cy'umukenyezi tubona cyamizwe. Muri iyo ngingo baravuga bati hategerezwa kujya uwo mugugirwa n'abantu bitwa abakomiseri 11 hongewe ko umuntu aserukira abatwa. Uwo muntu rero aserukira abatwa mu uko byagenze yaserukiye abatwa yongera aserukira abakenyezi. Ni ukuvuga baca bavuga bati ni abakenyezi 4 ariko ntibategwa kuba kuko uwo mukenyezi w'umutwa yafata ibibanza bibiri. Ku bwacu rero abakenyezi ntibategwa kuba iyo miburi iburi ya 4 no gushika 5 uradi byanditse mu ngingo ya 11.
Mufasoni Marceline Barofise abantu bakwiye kwidoga si nk'abatwa kuko umufasoni umutwakazi nawe nyene arakwije ashaka gitigira cy'abantu cy'abafasoni bane sivyo
afatanije ibibanza bibiri kibanza cy'ubukenyezi n'ikibanza cy'ubutwakazi twe duca tubona umengo yagabanije
abo bivuga ni nk'abatwa bo bavuga ko babuze umutwa umwe mugabo abafaso ni bose ushiku barakwiye ni bane
arakwiye ni bane tubona nyene ni bya bindi byuko umwe atiye aserukira byinshi akaba umukenyezi akaba n'ikindi bica byoroha
ego mitika tubaze no mufaso ni glorioso ndaize atubwira ukuntu yakiriye uyo murwi w'abafaso ni n'abashinga ntahe bose bashika 11
ego murakoze ku mijambo yewe n'ukuri nawakiriye neza cyane ahubwo umugore wateze kujaho kubera ari umugambi w'iyarusha icyerekeye abakenyezi naho numvise yuko bavuga ngo ujya mutwakazi uragira igiti girigira kane mu bakenyezi bakongera ugaserukira n'abatwa yewe mbona iyo atari intambamyi kuko ari umukenyezi ikizobuza yuko ashobora kuvugira abatwa kandi akongera akagaruka akavuga mu kibanza cy'umukenyezi nibaza yuko atantambamyi ibyo bihari ahubwo twari kuvuga ko ari intambamyi nuko uko mwiza bwiza bavuga yuko n'imiburi abakenyezi bane n'abakenyezi bane bakaba barabonetse
ego me ma madame Marceline barofise mweho ku ruhande rwanyu hariho abashinga amateka bahurikiye mu ruhande mu rundi ruhande rwa Iprona namwebwe murimo batagize uruhara muri ryo torwa mbega mu imvo zabaye nkizi hi ubwa mbere na mbere
ego nariko ndavuga yuko kuva mu ntango itegeko rishyirwa bari twarashikirije ibyo twifuza yuko byojamo mu itegeko bo umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu muryango w'Iprona twabona yuko umengo hariho ibintu hari ingingo zimwe zimwe zohinduka tukumvikana ibyere tuzihinyanyura izo ntinyanyuro zacu rero tumaze kuzishikiriza hariho izitari nke zitashoboye kujyamo yo nibuka cyane cyane twari twashimikiye ko yari yuko muri iryo tegeko rigenga uyo mugwi ushyiramo akarongo n'imiburiburi ryungane rivuga yuko ibyaha byakozwe muri ibyo bihe byose ibyo byaha by'agahomera bunwa byoca bigenda byoca haba ingingo yo kuzoca bamaze kubona ko bihari bazoheza bagashinga sentare ya yindi sentare ihana ibyo byaha ikabidondora neza ko ari ibyaha by'agahomera bunwa ikongera igaca izo manza ku buryo rero abantu bagiriwe nabi n'ibyo byaha boheza bakizigira nuko bazotsinda baronka inshumbusho ako rero ni kamwe novuga nti mu byo niwute twari twashimikiye ko rero kuri izo mvo iryo tegeko igihe ryatorwa twebwe twatoye none rero no kugira ngo tujye muri icyo gikorwa tutakibayemo mu ntango babona umengo ibintu byo guhendana duca tubireka gutyo
ariko mwavuze ko ibintu byinshi mwari mwashikirije eka ibintu byinshi byari byashikirijwe na mwebwe mwavyumva kandi mwavyumvikanye ngo
harimo nariko ndavuga yuko hari ingingo itari nke twagiye turashikiriza ko impinyanyuro yo kugira ngo itegeko ritomoke neza nk'uko twe twabigomba uko twari twavyumvikanye hanyuma kumure ntitwahuza n'abandi baraheza ntibazishyiramo izo mpinyanyuro natwe duca tubereka gutora iryo tegeko
reka tubaze n'umupfaso ni glorioso ndayizeye atubwire igituma batashatse gushimikira ku butungane inyuma y'itohozwa no kuvugana ukuri ni kuki bariko bari iryo tegeko batashimye gushyiramo iyo ngingo ako karongo nk'uko yabivuze kuvuga ko bazokwagirwa n'ibyo byahabura ngikukishwa imbere ya sentare cyane cyane nka sentare mpuzamakungu
murakoze murazi ko ubwa mbere iyo sentare ihana ibyaha murazi yuko itari ngaha mu Burundi sibyo kigira kabiri murazi yuko umuntu azoba nk'icabona yofata uburyo bunini cyane kandi icya mbere twabonye yuko tutashobora kujya muri iyo ngingo ni uko byiza icyaha cyo kubanza gucirirwa ahantu habereye icyaha kuko kuva ngaho ugatwara umuntu yakoze icyo cyaha ntiyarusha murabona ko bifata uburyo bunini kujyayo kandi atari icyo cyaha cyabereye icyo gituze intumbero nyamukuru yatumye idashobora kujyamo muri iryo tegeko icyo nicyo cya mbere kuko murabona yuko habaye ikintu ngaha mu Burundi ni byiza kugira ngo uwo muntu agikorewe akabona yuko koko nyine ugikora yabonye yagiye imbere y'intahe cyangwa bakamwagiriza ariko agiye
kuburanira handi nazoronka n'uduja kumushikikira ariko niba twese chatumye bajamo ngira hari ikindi kumbure ko izo batazishye bararigiyemo ndetse n'igihe twatora icyo tegekejo harimo abashinga mateka bava mu bwambwe itona bariho babiri hariho uva ibururi n'undi mwe kava mu kibitoke umva rero niba ta yuko hari ingorane y'umwe kandi tutashye gutora itegeko n'ububasha bwanjye n'umuntu ariko urumva ko hariho abari ngo bazize itona ari baserukiye
madame
yete naho yihundi yo sentare ako kakajamba vuga tutashyizemo katashoye kuja muri iryo tegeko natoya nasibinyumba gatoya n'igihe bariko barasesangura ayo madosiye harimwo n'uwaserukira ipona yarimwo mu gusesangura ayo madosiye yabo bantu
madame Marceline barufise ivyo vyoba bivuga ko gushika ubu muri ipona zanjyane ziri hagati mu gambwe ipona zoba zaragize uruhara mu kuntu habaye uruhande rumwe rubishyigikira n'urundi rutabishyigikira
novuga ingorane ziri mu mugambwe urumva ntizibura no gukora ku biriko birakorwa kuko urashobora gusanga abantu batumva ibintu kumwe nibaza ko ishobora kuba ari indimi imvo imwe mu zindi
ego mereka tugaruke ku mufasoni an space nishimwe nawe nyene atubwire mbega kuri ico kibazo ca sentare mwebwe mu mwishira mujyanyo mu kivuga kwiki
kwebwe mu runane rw'amashyamwe y'abakenye bitafo twumbure igihe cyo kuvuga muri rusange ico twiyumvira kuri indene TVA izokora turashobora gufata ako kanya ko kubwira ico tukivuze ko kuko uno munsi bewe nafashe ibigambo ku izina ry'urunane rw'amashyamwe y'abakenye bitafo kugira ngo mvuge ibyabaye byo gusa ibindi bibazo kumure tuzoronka kanya ko kubihanahana kw'ibyiyumviro mugabo ubu nyene ku izina ry'urunani rw'amashyirahamwe ntacyo mfite mvuga kuri ibyo onye akandi kanya kumure muzoka turonka ko kuvuga kuri sentare no ku bindi bibazo byose kubona ko uvuga icyo twiyumvira
madame Gloriosa Ndayizeye nashaka mugire icyo muvuze ku majambo gushika ubu ariko arashikirizwa shikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye mu migambo itandukanye bavuga ko nka bose mu bashigantahe n'abafasoni bagize uyu murwi ari abafasoni n'ababashigantahe b'ijunja bazoshobora kurangura amabanga bazoba bajejwe muri uyo murwi w'igihugu jejwe ukuri no kunywanisha abarundi namwe niko mubibona
yego cyane n'abashigantahe b'ijunja n'ijambo kuko n'abashigantahe babaye muri iki gihugu cyacu kuva kera kandi bazi ibintu n'ibindi kandi harimo n'abafasoni b'ijunja kandi bitonda bazi byabaye mu Burundi kandi bazomenya n'ukuntu bashobora gusubiza hamwe n'ukuri je nagomba ndabwire gatoya turindire tuzi ukuntu bavuye mu majana 2025 bagashika 33 bakava 33 bakaja muri 11 turizeye neza yuko bazatuzanira inyishu nziza abarundi biteze mu byerekeye
egome Marceline barufise namwe mutubwire uko ntwakiriye uyu murwi namwe murayemera ibivugwa n'abatari bake bo mu migambwe itandukanye ko harimo abashinga ntahe n'abapfasoni ikabijunja bazoshobora kurangura amabanga abajejwe
jewe icyo ngira mvuge ndakivuga nka Marceline nyene mvuga nk'userukira umugambwe jewe Marceline ndase abantu barimo by'ukuri harimo abashinga n'abakenyezi by'ukuri bazi kahise ko Burundi bwacu kandi bamwe bari n'amabanga bagiye bararangura nkabona umengo uba harimwo benshi boba bari mu bihebeye Imana bari mu bakozi b'Imana nkagira nti kumbure twizigire ku iyo Mana nyene izo bahagararira ku buryo bakora ibikorwa mu bugororotse nyene nk'uko bazo bahawe n'Imana
mweho madame Space nishimwe uyo murwi eka cyane cyane awugize mu ubona gute mu runani rw'amashyirahamwe jejwe gushyira inyungu z'abafasoni imbere
twebwe mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenye bitafo na gihere ndakivuga uwo mugwi n'ibyo ubugizwe n'abantu benshi babihebeye Imana bakorera Imana uragizwe n'abanyamigambwe kandi abakenyezi n'abashingantahe benshi turabazi mu gihugu baragizwe amabanga akomeye hari n'abagizwe amabanga akomeye n'ubu ariko twebwe twabona ko n'abaharanira inyungu za politike babwirizwa guserukirwa muri uwo mugwi kuko nabo n'abantu bakora mu gihugu kandi baterera bikomeye twebwe rero rero turabonaga haje kuko uwo mugwa abantu wari bagiye gukira
tukiri kuri we nyine
na navuze ko hariho ikiranda cy'umukenyezi kugacu cyane giye mu mesi turabimenye n'itegeko rivuga
tukiri kuri we nyine madame Marceline barofisi ikintu uyo murwi uramaze kujaho ivyo musaba nibaza ko muzobandanya muyisaba ariko nashaka ndababaze ikintu mwifuza ko mu magumasha uyo murwi wotangurira ko n'inkike
cyo nifuza ko uwo mugwi wotangurira ko uko wonyene wohera ku mwiherero kiherera ukagira rotrete uwo mugwi nyene kugira ngo rwanze witegure umenye ibanga ugiye gukora virus cyangure wige kanse ku Burundi urabiye Burundi bwapfuye naho ugeze ugira ngo uwo mugwi utangure gukora uzi icyo giye gukora ingorane bashobora kuzohura nazo ibizoborohera n'ibizobagora babanze bicare babyihweze babyitegurire mu mutima n'umugenge
yego namwe madame space nishimwe kuri ico kibazo nyene ikintu uyo murwi ushira imbere mu bikorwa uzorangura ni nkikihe nkibi
atewe nka mugendanje ahije gufata ijambo numva ko ikihutirwa ari uko abagize uwo mugwi bobanza kubona kumwe ikibazo kibarindiriye imbere yabo ibibazo bagiye kwiga n'ibibazo nkoramutima ku gihugu cy'u Burundi n'ibibazo bitotoye ibifu by'imigambi imwe ngo zibaziri iby'abarundi bose bwanje rero uwo mugwi igihe uzaba watangiye ibikorwa byawo ni kuri igihugu cyose ubwa mbere inyungu y'abarundi bose n'abarundi kazi ubwa mbere inyungu za bamwe n'abandi zije inyuma inyungu z'umugambo waserukiwe muri uwo mugwi inyungu z'idini yaserukiwe muri uwo mugwi z'ubwa nyuma ariko bose bapfundika ijambo rimwe inyungu z'igihugu cy'u Burundi inyungu z'abarundi bose inyungu z'abarundi kazi bose
Madame Gloriose ndayizeye intumbero uyo murwi ufata ika ibintu yo kwishinga cyane cyane kugira ngo uzurize abarundi bose ni nkibihe ibintu uyo murwi ushira imbere nibi
Deni bada yuko imbere yuko baza gutanga amadosiye yawo kugira abaje muri uwo mugwi umwe wese murajya batowe arafise icyatumye aza muri uwo mugwi numva ntoshobora kubaha icyo bazokorera ko kuko bonyene barafise kaye dusharije ndababwiye ngo bohera kuri bo umwe wese muri bo arazi kwaje gusubiza hamwe abarundi kuzuriza abarundi sindababwira ikintu bazohera ko ubwa mbere bonyene bazogishika ko bazocumvikana bamaze gutangura akazi
tukiri kuri mwebwe nyene madame Gloriose ndayizeye nkuko mwabivuze nkuko twabivuze mu ntango urundi bwarabaye mwo ubwicanyi bukomeye kuva buronse intahe yo kwikukira abarundi baragiranya ubwicanyi abahutu bakagiriza abatutsi kwa bamaze abatutsi bakagiriza abahutu kwa bamaze eka n'ubwicanyi bwagiye buraba ni bwinshi cyane gose mbega intamba nyakuri ikomeye cyane gose muzobona uyu muri ushobora kugira n'ihize
ngo aho ye ikibazo kigoye cyane ko nta muntu n'umwe atabuze nkuko wabivuze ari umuhutu yarabuze ari umututsi yarabuze ngo rego intambara ibizobura ariko ko twarinze irinda ijya mu mugambi w'iyarusha nuko umwe wese azokwiyumvamo yuko yabuze mugabo ateza gusubiza hamwe n'uyundi intambara izizoza ariko kubagize bahatatu na karabangabo b'ijunja nibaza ko bazageza kuzitabira umuntu mugabo igikuru cya byose nibaza ko ari ukuzosubiza hamwe ni kwe kwibanira
Ego bereka namwe madame Marceline barufise mutubwire ibintu mwibaza bizoba nkingora abahizi kuri uyo murwe
yewe ndaze ko ibizoba gora bihari ndabibona nyine kuko nabona abarundi bakuriye muri nyagihugu cakomeretse kikababazwa ukababazanya ukuri je ntakubesha ico nifuza gikuru ko bashikako sinumva umengo birakenewe ko turinda kuvuga ngo ngo baba bace kurusha abandi naba canke naka Marisena niwe yiciye kuri yoda ndumva umengo boshora gushika ku ntumbero yo kuvuga iti abarundi izisaha nyene bohamba inzigo gute bagahamba ishavu gute ku buryo abana tuzobyara bazokumva ivyo byabaye nka kahise katakabaraba hamwe bagira bati mbega ico gihe mwebwe mwabatama n'abatama kazi byari byabagendeye gute ngo mwicane gutya. Nifuza nyene ko rero muri ibyo byose bazose sangura bazotera bereka Barundi bereka urwaruka rwacu iyo batera baja mu gihugu cyiza cy'u Burundi.
Namwe madame Anne-Espèce nishimwe ibintu bimeze nk'intambamyi mubona bishobora kuba kugora cyane gose kugorana ikintu mwibaza ko ibintu mwibaza ko bakwiye kurengera kugira ngo bashike kuri ya wa mugambi kuzuriza Barundi ni nk'ibi ibintu bizoba nkingora bahize nibi
jewe ndiko ndaraba mu gihugu cyacu Burundi hari intamba myinshi bazogira nk'uko bagenzanze babivuze ariko hari intamba nyamukuru yitwa kubona kumwe kahise k'igihugu cyacu kubera mu Kirundi wacu baravuga ngo kahise gategura kazoza abo bantu batashoboye kubanza kubona kumwe kahise k'igihugu cyacu ngo bagire intango babona ibintu kumwe bizobagora kubandanya ebyo rero twibaza yuko umukundi yabivuze barafite ibyo bazokora biri ku rutonde bazobanza bagire aho bahera hasa hanyuma rero badufashe gushikira nk'uko honorable n'umushingamateka amazina yagiye kubivuga badushikane ku ntambwe ya inkuru y'igihugu cyacu nziza kahise gahambwe bubake kazoza aho abana bacu babona igihugu cy'Abarundi bose gisangiwe kibagiye amacakubiri aho yaturutse hose muri kahise.
Mufasoni ya Anne-Espèce ni shimwe muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose gihambaye cyane aricyo n'umuzi w'ingorane nyinshi z'Uburundi mbega ni kuki ku bwanyu Abarundi babona kahise ku Burundi mu buryo bubiri butandukanye ikintu kibitera ni iki Mufasoni Marceline barusi yavuze ikibazo cyo guhamba inzigo ikintu mwibaza cyo wagituma Abarundi batabona kahise kumwe n'iki ariho gushikaho n'abanditsi b'ibitabo bavyandika bakandika ibintu byabaye byandika kubiri gutandukanye ibyo biterwa n'iki
kibazo jewe uko ndacyiyumvira ngira ngo kahise k'igihugu cyacu nyene karagoye sinzi ko muri kahise tutarose ababona ibintu kumwe kumbura ubu nyene byongora kuvuga intambamyi zagiye zituma Abarundi batabona kahise kabo kumwe kumbure uwundi munsi no bishishoza kuba kubitse kahise k'igihugu cacu ngatora bimwe bimwe mu bituma mugabo ubu nyene kumbure byongora kuvuga ariko nanjye ndi mubemera ko Abarundi bose batabona kahise kumwe.
Ego, madame Gloriose Ndayizeye kuri icyo kibazo nyene mbega kugira Abarundi babone kimwe kahise ku Burundi hoko gwiki ni kubera iki ubwa mbere na mbere batabona kumwe uwo murwi witwa umurwi uzobujejwe ukuri n'ukurekurerana mbe muribaza ko iryo jambo ukuri rizotuma Abarundi basubira inyuma bakikubita gashi bakabona kumwe ukuntu kahise ku Burundi kageze
yego cyane ndavyizeye yuko uyu murwi ugiye ukuri n'ukurekuranira uzogira ikintu kinini kahise ku Burundi bwacu nk'uko mazamakirundi yabivuze Abarundi mu minsi yahera twari dufise akainzigo yakabigira ariko ubu uye turavye aho tugeze mu gihugu cacu mbona biriko biragabanuka umwe wese abona ko akwiye guhinduka reka mbere nitwovuga vyinshi cane reka turindire ariko uwo mugwi uje ndizeye neza yuko ku bwanje tuzohindura ikintu kinini ku Barundi bacu natwebwe turimo.
Madame Marceline barafise mufaso ni Gloriose Ndayizeye avuze ko Abarundi baruka muri myaka batagira badafite inzigo y'akazikira nk'imwe ya kera muribaza ko ivyo bizofasha Abarundi bagatewa akabona kumwe kahise ku Burundi.
Ko ndabona ko byofasha mu gabo nuko hari gihega usanga umuntu yaraza ati nawe ubu ibintu biriko birahinduka kandi byo kuri biriko birahinduka ukabona ko mengo abantu baratanguye gusa nababona ko ubwo budasa busanzwe ayatari cyo umuntu yohora uwundi mugarime rimwe mu buzima bwa misi yose aho usanga wasitaye kungorana ukajibona nk'uko ahantu muhatonze muri babiri umwe araronse uwundi arabuze ugaca wibaza uti noneho kubera iki rero nibaza yuko n'iby'ukuri imitima iriteguye guhinduka no guhindura niko jenda bibona nico gituma ngira nti uwo mugwi udufashije nyene novuga nti kwiyumvira kuko ari tujejwe kwiyumvira nyene uburyo nyakuri nk'uko nyene by'ukuri guhinduka kugira abo tubyaye ntibazobabare nkuko twabwiye turabicamwo. Nibaza rero yuko twese rero abarundi twese by'ukuri nitwe duhamagariwe gufasha uwo mugwi gushika kuri ayo majambo abiri, ukuri no kurekuriranira. Nibaza rero yuko ntitugutumye wonyene, natwe turimwo mu barundi bategeza kumufasha gushika kuri ibyo.
Mu gusozera nashaka mwese ndabasabe mu terakamo eka abarundi cyane cyane bose atavuyemwo, haba abashigikiye uyo murwi eka n'abatawakiriye neza bagifise utunenge bawunenga. Nashaka dutangure kuri mufaso ni Marceline barufise akamo mu terabarundi muri iki gihe uyo murwi warindiriwe imyaka 12 ubonetse n'inkaka
yo kamo notera barundi nk'umurundi kazi no batera kamo ko umwe wese abanza kuba wenyene, no vuga nti instrument ndirana nene ndakivuga mu kirundi, wenyene akaba igikoresho cuko kuri no kurekuriranira, no kuvuga umuntu wese akaba yoterera mukuri akazoshikiriza mukuri kuko yiteguriye nyene kuzobaho mukuri. Niko kamo nteye bose umwe wese abigira guyiwe imbere yuko abigira iby'uwundi n'iby'umugwi.
Mupfasoni an space nishimwe
ekome jewe akamo nshaka gutera ubwa mbere nashaka kugatera abagene abashyizeho uwo mugwi, ndabereka atwebwe aka ikintu kitadushimishije twibazaho gishobora gukorerwa ko mu kubona yuko mu abadaharanira inyungu za politike bafite muri uwo mugwi, nimba hari kigishoboka icyo bagifatireko. Hanyuma kandi hari ikibanza cy'umukenyezi nawe afite uruhara mu gihugu cyaniguwe mu mezi, akongera kumbure gashobora kuba akantu kasebye abari ko barabikorera ko, kuko iyo ngingo ya 11 twababwiye irimo akajambo mu gifaransa gato cyane mugabo gahindura cyane insiguro z'ibintu, bose bagasoma neza kumbure bagasubira bakaraba ko abantu bose uwo mugabo utanga ibikorwa byawo bumva ko ari umugabo w'abandi bose by'ukuri. Nta mandatera kamo bimaze kumera neza kw'abantu bose nk'uko honorable avuga imbere yanjye yavuze, baba umurundi wese agireguyiwe igikorwa cy'uwo mugwi, kuko jewe ntavuze ukuri nkitega ukuri kuri mugenzanje nta kure tudoshika.
Mufaso ni Gloriosa ndayizeye namwe mutubwiye kama motera abarundi bose baba abashigikiye uyo murwi eka n'abatawushigikiye mu ntango canke batawushigikiye cane gose.
Jewe akamo notera abarundi bose haba abashigikiye umugwi canke abatawushigikiye, nuko bazokorohereza uyu mugwi arayibwiye umugeze ukuri ukurikiranira, na cane cane batotinya kuvuga ibyabaye nk'igihe bobitura. Cyo cya mbere cyakandi nacyo nagomba turabe inyuma turabye umujya nk'uko amadamu ana guma bivuga ukuri turabe twizere bajya bakindi byashyizeho ujya mutwakazi tubone yuko kiya kibanza naho bavuze ngo akora dusanga bibye kujya mu kibanza cy'umukenyezi n'ikibanza cy'umutwa, kandi nitwagira ku bibazo byafitiye abakenyezi atazotinya kuvuga ngo nuko yagiye mu kibanza cy'umutwa kandi akaba mu kibanza cya Amerika cy'umukenyezi, azovuga ahubwo ibyashyitse cyane ku bakenyezi mugakibagiwe n'abagabo kamene yashinga ntahe. Hanyuma ikindi kira kabinotera abakunzi nuko umugwi nkuko Marcelin yavuze bwo gushigikira kabana abarundi tukaba inkingi y'uwo mugwi waragiyeho, niho ibyo kubira ibyo kurikuranira no gusubiza hamwe zoshika ko ngo hashyize zoshika kuri ngoga kuko turabyizeye cyane kuko twafata imyaka.
Murakoze namwe mumfasoni Gloriosa ndayizeye ndabashimiye cyane gose namwe mumfasoni Anne Space nishimwe ndabashimiye namwe mumfasoni Marceline Balarufise mwakoze cyane gose kuba mwaje guterera ivyumviro byanyu ngaha ku radio Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane.
Murakoze natwe turabashimiye no hanyuma muradutera kamo.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.